Ibirori byo kwifuriza umwaka mushasha umuryango w'umukuru w'igihugu byabereye ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Afashe ijambo ryo gushima Perezida Evariste Ndayishimiye yashimagije cyane ibikorwa by'inzego z'umutekano. Ndayishimiye yemeza ko byatumye uturwitwa abagizi ba nabi dutuzwa gutyo, abanyagihugu n'inzego z'igihugu babona kuja ku bikorwa by'iterambere aho kwama umutima uri mu mutwe. Yagarutse kandi kukuntu ibirangurwa n'ingabo z'u Burundi muri Somalia na Repubulika ya Central Africa bishimwa n'amakungu na cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungoni. Niko gutangaza kwa polisi b'u Burundi giye gusubira kwizerwa mu bikorwa byawo n'ibyo gucungera amahoro n'umutekano w'inyuma y'imyaka irenga itanu barabikumiriwemo bagirizwa ko bahohoteye abagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza hari mu mwaka w'2015. Umviriza Perezida Evariste Ndayishimiye
ishirahamwe mpuzamakungoni rikaba rishima cane uruhara bw'u Burundi muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye. Kubera ubukerebutsi n'ubutwari bw'ingabo zacu, iryo shyirahamwe ryaradushyize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako tukagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu cya Mali. Ikindi gikomeye cerekana ko dushimigwa kandi natwe catunejereje ni uko iryo shyirahamwe nyine ryatwemereye ko ryari ryafashe ingingo itabereye yo kwirukana inteko z'igipolisi z'u Burundi zari zagiye gufasha mu gihugu cya Afurika. Ubu naho nyine bakaba baraduhaye umwizero ko bagiye kuzisubizayo buke buke, na cane cane bagashaka guhera ku ntwazangabo z'abakenyezi.
Umukuru w'igihugu yagiye muri ivyo birori mu gihe ku munsi wa mbere w'iyinduwiyo mu Rwisever wo kunywanisha Abarundi no kumenya ukuri watangaje ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi. Sebarundi yavuze ko ababwagirizwa bakiriho batazoshengezwa mu butungane bitewe n'uko bashaje.
Nagira mpumurize Abarundi kugira basubize umutima munda. Kumenya kahise kacu mu Burundi ntawe bisabisana no kurondera ukwihorana mu Barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana. Uwo ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe. Uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava ho kwibisubiriza muri icyo cyaha. Nicyo gituma atawogira ubwoba. None gufata ubona atakigira amagara ngo uri kuramuhana wunguka iki ko nubona ataca kuri. Tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi, ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 35 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza.
Perezida Ndayishimiye yanagaranije umurwi w'abarwanyi rwaritabara urwanya leta yiwe n'umuhari w'iterabwoba ubwirizwa kurwanywa n'ibihugu by'akarere.
Ntagire uwuryama umukondo wa sosingo yijanjaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntabice muryahumwe kuko murazi ko yama yagerageje akatani kake kutwubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa Kongo. Turahumba wa mugwi w'iterabwoba lede tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF, ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavu hasi kugwanya iyo migwi natwe nukwama twarikanuye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye cyane ibihugu n'amashyirahamwe bimaze gukura ibihano ku gihugu ciwe kuva giye ku butegetsi mu kwa gatandatu 2020. Ahamagarira Abarundi kwirinda icyo cyose cobasamaza kikababuza ibikorwa byo kwiteza imbere. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.